Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi. Uyu munsi ni kwa gatanu, itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2019. Muri kumwe na Frederic Undikije.
Ubucuruzi n'imigenderanire ntabwo byateye imbere, kandi abaturage bazi ko hari amaraporo n'amagambo avuga yuko hariho imitwe yitwaje intwari irwanya ibihugu bimwe na bimwe muri aka karere.
Uyo ni Professor Christophe Kayumba, igisha muri kaminuza y'u Rwanda, avuga ku nama nkuru y'abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afrika mu Seruko itekanijwe uyu munsi yarusha mu gihugu cya Tanzania. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye impapuro z'umutahe wo gufata General Kayumba Nyamwasa zasohowe na Leta y'u Rwanda, hamwe n'inkuru yerekeye abakora umwuga wo gutwara abantu ku mapikipiki mu Rwanda. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Ko imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwamutse neza Aloise, umwanya ni wawe.
Urakoze Frederico, ndamutse n'abaduteze amatwi. Abategetsi mu gihugu cya Uganda barafashe amahembe y'inzovu 750 yari yinjijwe muri icyo gihugu avuye mu gihugu cya Sudani y'umanuko. Abategetsi batangaje ko babifashe ejo ku munsi wa kane, bavuga ko abantu babiri bafise ubwenegihugu bwa Vietnam bari mu minwe y'ubutungane. Bagirizwa ko bariko baragerageza kwinjiza ayo mahembe y'agaciro k'imiliyoni z'amadolari y'Abanyamerika baciye ku rubibe mu gace ka Elegu, amamuko yayo hamwe naho yaratwawe gushika ubu ntibiramenyekana. Abatohoza bariko bararondera kumenya abari nyuma y'urwo rudandazwa. Leta z'Ubumwe za Amerika nta ntambwe zishimishije ziratera mu biganiro na Korea ya Ruguru bigamije guhagarika programu yayo ya nuclear. Iyo byashikirijwe n'intumwa ya Amerika muri Korea ya Ruguru, Stephen Began, ejo ku munsi wa kane. Abivuze mu gihe hasigaye indwi nkeyi ngo hongere habe umubonano hagati ya Perezida Donald Trump hamwe n'umutegetsi wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un. Igenekerezo hamwe n'ikibanza uwo mubonano uzoberaho bizotangazwa mu ndwi iza, nk'uko Perezida Trump yabishikirije ejo ku munsi wa kane. Hari amakuru yakwiragijwe ko igihugu cya Vietnam kizokwakira iyo nama igira kabiri hagati y'abo bategetsi babiri, iteganijwe mu mpera z'ukwezi kwa kabiri. Thailand nacyo ngo kirashobora kuzoyakira. Abategetsi muri Leta z'Ubumwe za Amerika bashikirije ejo kuwa kane ko bafashe abantu 20 bakora mu murwi w'abantu binjiza mu buryo buke kubiri n'amategeko abakenyezi b'Abashinwa bibungenze kugira bavyarire aha muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Umwumenya yo kumwana avukiye ku butaka bwa Amerika ubwo nyene aca aronka ubwenegihugu. Batatu bakorera ibyo bikorwa mu bumanuko bwa Leta ya California bafashwe ejo ku munsi wa kane, bagirizwa gutanga amaviza akozwe mu buryo bw'amanyanga. Abategetsi mu butungane bakavuga ko bibaza ko abandi bari muri urwo rudandazwa buba bahungiye mu Bushinwa. Bavuga ko imiryango itunze y'Abashinwa ari yirungika abagore bayo, kandi bakariha hagati y'amadolari 40,000 to 100,000 by'Abanyamerika kugira bashobore gushika ku butaka bwa Leta z'Ubumwe za Amerika abana babo bavukireho. Abashakashatsi b'Abanyamerika bariko bararondera urucanco rurama rushasha kandi rushasha rw'umugera utera Ebola. Ni mu gihe abantu barenga 70 barwaye, abandi barenga 400 barapfa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibihugu bibanyi Sudani y'umanuko hamwe na Uganda bariko barafata ingingo zo gukinga ico kiza ntikibinjirane. Dr. Paul Spearman arongoye akagwi kari muri ubwo bushakashatsi ku bitaro by'abana mu gisagara cya Cincinnati muri Leta ya Ohio aha muri Amerika, avuga ko mu gihe byogaragara ubwo rucanco rugakora rushobora kuzokoreshwa aho hose icyo kiza kizokwaduka mu bihugu bya Afrika. Ni mu gihe hari urundi rucanco rusanzwe ruriko rurakoreshwa mu gihugu cya Congo. Abahinga bagashikiriza ko bafise icyizere ko mu gihe boronka urucanco rurama bazoba baranduranye n'imizi ikiza cha Ebola muri Afrika. Juan Guaido atavuga rumwe n'ubutegetsi muri Venezuela kandi yitangaje ko ari we perezida w'ico gihugu, avuga ko bajejwe umutekano bagiye ku rugo rwiwe ahaba umugore wiwe ku murwa mukuru Caracas ejo kuwa kane mu ntumbero yo kumugira ko iterabwoba. Amakuru yashikirijwe n'ibimenyeshamakuru bitandukanye yavuze ko abo basirikare mu nyuma baci bava kuri iyo nyubakwa ataco bononye. Senateri wa Leta Zunze Amerika Mark Rubio mu butumwa bwiwe bwa Twitter yashikirije ejo yavuze ko intumbero y'abasirikare ba Maduro kwari gutera ubwoba Guaido hamwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe. Guaido yavuze ko ibihugu birenga 50 byamwimeje nk'umukuru w'igihugu w'imfata kibanza kandi yateye akamu umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres guha imfashanyo banya Venezuela. Guaido kandi avuga ko yatanguye kugena abaserukira igihugu cyo mu makungu kandi ariko ararondera ubutunzi bw'igihugu buri mu mahanga butahukane. Maduro yagiriza Leta Zunze Amerika kuba gikorana n'abatavuga rumwe na leta mu ntumbero yo gukuraho leta yiwe. Perezida Omar al-Bashir wa Sudani nawe yarategetse ko umupaka uhuza igihugu ciwe na Eritrea ufungurwa. Uwo mupaka wari wafunzwe umwaka uraheze. Hari haheze rero umwaka umupaka ufunzwe inyuma y'imvururu zabaye mu gace ka Kasala kari mu buseruko bwa Sudani. Atangaza ko afunguye umupaka, Perezida Bashir yavuze ko nubwo politiki itandukanya abantu bidakuraho abanyayitreya ko ari inshuti z'igihugu cyabo.
Urakoze Aloise ku makuru heje kudushikiriza. Leta y'u Rwanda yongeye gusohora impapuro zisaba itabwa muri yompi rya General Kayumba Nyamwasa hamwe n'abandi bayobozi bo mu runani rw'imigambi itavuga rumwe na Leta y'u Rwanda ruzwi nka P5. U Rwanda rubarega ibikorwa byo kubangamira umutekano mu Rwanda no gufatanya n'umurwi witwaje ibigwanisho FDLR rufata nk'uwiterabwoba. Mu gihe tukibandanya kurondera impande zose kugira ngo zidusobanurire ivyerekezo mpapuro, mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma agiye kutubwira muri make ivyo yashoboye kwegeranya kuri inkuru.
Isohoka ry'izi impapuro zisaba ifatwa rya General Kayumba Nyamwasa ubarizwa muri Afrika y'Epfo n'abandi bayobozi bo mu mpuzamashyaka P5 nk'uko bigaragara mu binyamakuru byandikirwa mu Rwanda, zije nyuma y'ukwezi kumwe itsinda ry'impuguke z'inama ishinzwe amahoro ku isi y'umuryango w'abibumbye ryakoze nk'eti mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Congo risohoye icyegeranyo izo mpande zose zivugwamo. Ni impapuro kandi zisohotse mu gihe Minisitiri w'Ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo Crispin Atama Tabe Mogodi yandikiye ubuyobozi bw'ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri mu butumwa bwo kurinda amahoro muri icyo gihugu azisaba ubufasha bwo gukumira ibikorwa by'intambara avuga ko bitegurwa n'abarwanyi ba FDLR. Asobanura ko baba barishyize hamwe n'abarwanyi ba General Kayumba Nyamwasa. Ihuriro Nyarwanda RNC rikuriwe na General Kayumba Nyamwasa rirwanya ubutegetsi bwo mu Rwanda naryo riherutse guhakana ko ryaba rifite umutwe w'abarwanyi muri Congo. Gusa umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ukorera muri ako karere kavugwamo ibyo bikorwa by'ababarwanyi ubutegetsi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo avuga ko hakomeje gututumba icyuka cy'umutekano muke giterwa n'ishyamirana ry'imitwe yitwaje intwaro ihakorera. Mu mwaka wa 2011 urukiko rwa gisirikare rwo mu Rwanda rwakatiye General Kayumba igifungo cy'imyaka 24 rumaze kumuhamya ibyaha birimo gushinga umutwe w'iterabwoba no kugerageza guhungabanya umutekano w'igihugu. Si ubwa mbere Leta y'u Rwanda isohora impapuro zisaba itabwa muri yombi rya Kayumba Nyamwasa, ariko burukoze sohotse niko hagenda hiyongeraho abantu bashya. Kayumba Nyamwasa we yumvikanye mu bitangazamakuru avuga ko adahangayikishijwe n'isohoka ry'izi impapuro. Ntiyahakanye ko atavugana nawo mu mutwe wa FDLR ngo kuko ari Abanyarwanda kimwe n'abandi, gusa yahakanye ibyo kuvuga ko yabakorana n'uwo mutwe.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
abakora umwuga wo gutwara abantu ku mapikipiki bangiriza ubutegetsi bw'akarere ka Rusizi mu Rengero kubahimiriza gukoresha imitahe mu gikorwa bo bemeza ko cahomvye ni inkuru yo mumenyesha bakuru w'ishu rya Amerika Temistocle Mutijima
Harabubatse batafise impapuro za leta abari nyagiye leta abarose impapuro za leta
Jambo sikonunzwe n'Imana umushikiranganje w'ibigo bya leta umwe mu bashikiranganje batatu bari bijikiye mu kibanza cagenewe kwakira no kuyungurura amazi mabi yo mucafuye mu gisagara ca Bujumbura mu ntumbero y'ubukingira abanyagihugu n'ibidukikije Ikibanza kiri muri zone ya Buterere komine ntangwa mu gisagara cha Bujumbura aho bashikiranganje bariko basigurira ababa hafi y'ico kibanza ko bategerezwa kuhava nunzwe n'Imana yemeje ko abubase hafi y'ico kibanza batakurikije amategeko
Ategeko rya kurikijwe kuko ubafise ga bose ntanwegeza ronka autorisation d'ouverture
Kiretse by'amategeko abo bashikiranganje bavuze ko abantu bari muri ico kibanza amagara yabo bangamiwe Pascal barandagiye w'intwaro mu gihugu hagati ati naha amategeko yoba yarakurikijwe leta itegerezwa gukingira abanyagihugu
Cyitwa ibazo bitoyi biteza kuronka inyishu ariko bitazi ivuga ngo abantu tubareke bapfire ngaha niyo hoba yarahanye niyo hoba yarahanye en propriété mu gihe bibaye ngombwa yuko leta ikingira bene gihugu nta kibuza n'ubufisa niwe baramuvana
Umushikiranganje ajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi yatanze ikiringo cy'ukwezi kugira abari mu kibanza cerekanywe ko ari ca leta bazobe bakinjuye
mu kiringo cy'ukwezi kumwe bazoba bavuye mu kugira ngo tukingire ubuzima n'amagara y'abene gihugu barenga kuko murumva turiko turakoresha ibishobisho turiko turarabuzima bwamwe bwe muri ngaha byiza no gukinga
abanyagihugu ba muri ico kibanza bo bemeza ko ico kiringo ari gito kandi hatakurikijwe inama n'ingingo kuko hari abanyagihugu bariko
kwa mumporero mu kwezi kumwe wamaze kuronka ahandi ushira inzu cyangwa ushira urubyaro n'abana n'umugore umva ibintu kabisa nkuko tukuye mu gahundo n'umushikiranganje n'uhora hagati yabivuze ati leta imeze nka monstre urusigo rujye ubundi buntu zenya ndibaze yuko ko leta ari umubyizo yokongereza ikiringo kugira ngo abantu bisugare
hariho ibintu byinshi mwatubwiye twabitegereye mugaba hanindi wari kudutera ubwoba bavuze amazi bahingura hajya hakurya muri buterere Mega none umuntu aba ngahaye nuba muri miriware ninda bimenase gusumba ubundi
mu bisanzwe bakigira i station d'epilation abantu bari bategekanije metere amajana
ibintu byose biri ngahani bya leta akantu kariko kose kari ku butaka bwa leta na ka leta icyo zaba Nyabuna nsaba ko leta itojaniranye umunyagihugu ku munyagihugu n'uruvyaro rwa leta nyine.
Abo banyagihugu basaba ko batovanwaho imbokoboko bityo bose ko kwimugwa setemu ico kibanza kikagumamwo imijyango nayo bidakunze icigwa cakozwe igasubirwamwo ku neza yabo.
Hamwe mushira leta mugasanga ntibikunda ko bo kwimura setemu kugira ngo ivyo mu banyagihugu muraraba bitutsogende twikoreye ubusambi na cane cane gende bantu barahaguze kera cane ndanahashira uburyo bwishi ubonye ndi mwideni sinzi rero iyo umuntu azocaje n'ingene bizogende
niyo expertise uyisubiramo kabisa harabaye ukwihenda abana bamwe twavukiye ngaha iyi perimetre muri ko murarenza urugezo rero turasavye bashinga amateka twitore bakinguza amateka cyane cyane nyakubaho umubyeyi wa twese umukuru w'igihugu yuko iyi expertise boyisubiramo
abo bashikiranganje bo bemeza ko hapimwe ko araha leta kuva kuri uyu wa kane hazoshigwaho uruzitiro nayo kubabona ko barenganijwe bo kwitura inzego zibijejwe Pascal barandagiye umushikiranganje intwara mu gihugu hagati yiyamiriza bavuga ko setemo ariyo yo kwimuka
kintu gihambaye nuko mwumva ko bidakunda ko muguma ngaha ça c'est important kuyumvira ati setemo niyimuke abene gihuba kumaha ivyo vyo bari nk'indoto iki kibanza ni ca leta leta rero ndiyo weza ngo yumugwe kandi rikivugira ivyayi
kibazo c'abantu leta ivuga ko bubatse mu kibanza cayo cyagenewe ivyo gutunganya amazi mabi catanguye kuja habona mu mwaka wa 2014 mu mpera z'umwaka wa 2018 nama y'igihugu ijejwe umutekano ikaba yari yatanze kiringo narengwa cyuko abo banyagihugu baza bavuye muri ico kibanza naho haci yashingwa umugwi rukiyemwe bose wiga ivyo kibazo uyo ukaba waciye usubirizwa n'abajikiranganje bane aribo w'ibidukikije uburimye n'ubworozi umushikiranganje w'intware w'agati mu gihugu w'ibikorwa vya leta hamwe n'ujeje umutekano no gukinga mu gihe cy'ibiza n'isibe ibujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Yarusha mu gihugu cya Tanzania kuri uyu wa gatanu harakoranira inama ya mirongo ibiri y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'ubuseruko. Iyo nama ikoranye mu gihe havugwa ikibazo cy'umwuka utameze neza hagati ya bimwe mu bihugu bigize uyu muryango. Abahinga bazi neza ibijyanye n'akarere bemeza ko icyo kibazo gikwiye gushyirwa ku rutonde rwa mbere rw'ibivugirwa muri iyo nama. Muri bo harimo Professor Christopher Kayumba yigisha muri Kaminuza y'u Rwanda. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Edi Wema.
Hari ibibazo by'ingutu biri muri uyu muryango, harimo icya mbere kiriya kibazo cya politike cy'i Burundi, babaye bakijeho byaba ari byiza kuko gishamikiyeho n'ikindi kibazo cyangwa u Burundi burego u Rwanda ngo gufasha abakoze kudeta. Nibaza rero yuko iyi nama ihuye ikaganira ku icyo kibazo cy'u Burundi byaba ari byiza kuko bishobora gutuma yenda umuti uboneka cyangwa hakagira igikorwa.
Tugarutse kuri icyo kibazo cy'imibanire n'umutekano muke ukomeje kuvugwa muri iyi minsi usibye ikibazo cy'u Burundi hari n'icyuka kitameze neza hagati y'u Rwanda n'Ubugande ibyo byo wibaza ko nabyo bishobora kuganirwaho muri iyi nama.
Imibanire y'u Rwanda n'Ubugande kandi u Rwanda rumaze ibihe bivuga yuko buri abanyarwanda iyo bagiye babafata byaba ari byiza babiganiriyeho ibyo bibazo bakabikemura kuko ibindi bijyanye n'ubucuruzi n'imigenderanire ntabwo byatera imbere kandi abaturage bazi ko hari amaraporo n'amagambo avuga yuko hariho imitwe yitwaje intwari irwanya ibihugu bimwe na bimwe muri aka karere byenda biterwa inkunga n'ibihugu bitandukanye. Nibaza yo kucyo kibazo cy'umutekano nicyo cy'ingutu kurusha ibindi byose.
Profeseri Kayumba, andi makuru atugeraho nuko muri iyo nama iteganyijwe kuri uyu wa gatanu bazatora umuyobozi mushya w'uwo muryango. Makuru atugeraho nuko nubwo u Rwanda ari rwo rwari rutahiwe kuyobora uwo muryango rushobora kureka Uhuru Kenyatta perezida wa Kenya akaba ariwe uyobora uwo muryango. Ni ibiki akwiye gushyira imbere cyane?
Icya mbere ni ikibazo kijyanye n'amafaranga akoreshwa muri uriya muryango. Ubu ngubu yaragabanutse cyane kubera ko abaterankunga bagabanyije amafaranga batanga kubera ko ikibazo cy'u Burundi kitarakemuka. Icya kabiri nibo warakurikiranye uriya muryango sekretariya yawo uregwa kuba irimo ruswa nyinshi kandi n'amafaranga akabakoreshwa nabi harimo isesagurwa ry'amafaranga. Nibaza yuko ikibazo cya mbere umuyobozi mushya w'uyu muryango yakora ni ugutuma uyu muryango ukora neza ugakoresha n'umutungo wawo neza ugashaka naho ukura umutungo neza ndetse n'abanyamuryango bagatanga amafaranga kuko hariho abatayatanga benshi amaraporo niko yabigaragaje. sekretari igakora neza igakoresha igakoresha n'umutungo neza cyakabiri kinakomeye cyane ni ikibazo cy'umutekano muri aka karere aho hari ibihugu birega na kuba bishyigikira imitwe yitwaje intwaro ibirwanya cyo ni ikibazo gikomeye kuko uyu muryango ubaye udafite umutekano habaye harimo ibihugu bishyigikira abarwanya ibindi bihugu byo mu muryango byaba ari ikibazo gikomeye cyanyuma cyanazanye ibibazo biri hagati y'u Rwanda n'u Burundi ni ikibazo cya politike kiri imbere mu gihugu i Burundi cyavutse kubera manda ya gatatu Nkurunziza yashatse hanyuma bakayirwanya icyo kibazo cy'i Burundi umuyobozi mushya ugiye kujyaho byaba ari byiza akitabiye kurushaho kubera ko uwo bagishinze ariwe Perezida Museveni yagaragaje intege nkeya imbaraga nkeya ntabwo yakitayeho bihagije nibaza rero yuko umuyobozi mushya icyo kibazo cy'i Burundi akitabiriye byaba ari ibintu byiza cyane.
Profeseri Christopher Kayumba umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda ndagushimiye cyane kubwa kanyu hae Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Edirwema.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Inama y'abakuru b'ibihugu na leta mu muryango w'ubuseruko bwa Afrika iratangura uyu munsi kwa gatanu yarusha muri Tanzania. Mujyo iyo nama ihweza harimo gukorera hamwe mu rwego rwa politike, guhanahana bidandazwa hamwe no gukomeza ibikorwa by'iterambere hagati yavyo. Mbega abanyagihugu mu ntara ya Kirundo ihana imbibe n'u Rwanda biteze iki kuri iyo nama? Nivyo mumenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze yaganiriye nabo.
Hagati yacu n'u Rwanda kose kwe mu batorage twintangona ndufise bose kuri mpaka yugaye hagati yacu twetwa abarundi babadimye dusa tubangaha n'abari nyo mu Rwanda kose duhomba twese kuko byarashika nkumbure twebwe abanyarundi twakora yo tugende kudandaza mutuni bitwa kuri Burundi ibintu Burundi tujyana mu Rwanda cyabanyarwanda kuri Rwanda babizanina urumva rero twese rero twese turahomba ubu niko uvuga ubu nta muntu ajayo kamba ntiho wajaye kandi birumva birumvikana nta kuna kamwe wajayo bitagenda neza nyene tavyangombwa ufise ndavise rese pase ntiho wajaye mugo bwambere warigira ukoreheje karanga muntu gicho no saba bakuru bibihugu baba ka karere ka Afrika yibuseruko icyo no basaba borakuye cyane cyane nkumbure bakaraba zijya mpunzi ziri mu zacu ziri mu Rwanda ukuntu kugira ngo nkumbure bora ukuntu zogaruka kuko byinshi cyane cyane ko abutinwa rahuza nazo zirimo zijya mpunzi ziri hari ya turasero kabisa boraba abanyakubaho bamaze gukorana bakiga icyo kibazo kizo mpunzi ziri hari ya bakaro kuntu zoza n'ingoga zigata hari migendera ni gasubira ko ndazi batashe migendera yo cisubira yo gupaga sahoho n'abanyarwanda barazaga paga se niba cyuruzi bago bateye nkuko atwe kwa dutete tukajayo gusa kinini nya nizo mpunzi zije byose byo cyabihera ndabiza
uyu mupaka hari ikintu wadufasha kinini cyane kubera igihe inzara yatera twashobora gushika ngaho hakuje mu Rwanda tugahahayo n'ukuri byo bari byiza mu gihe bwo kumvikana u Rwanda n'u Burundi bakugura ayo marembo kugira abarundi bo mwapaka natwe tworoherwe kugira iyo migenderanire tuyibone
kuko ni byiza kweri baba badufashije kubera cyane cyane twe turakunze kwakirwa n'izuba ngaha nko mu Busoni turifuza yuko badushikirayo bo kubera twe tudashikayo twe bakadushikira kubera twe tudashika turabene gihugu bakadufasha tukongera tugakoreranira nkuko twakoranira n'abanyarwanda tukongera tukaza turasumayo twari byo twasuma tuvanayo nivyo natwe twatwarayo kugira turonke ubugari bwo guhabana no kuvuga nk'izuba yino ryaka hari ya haraboneka imyumba twarakora imyumba ati cyane natwe twarayo namavuta kugira turonke n'inyene ubugari kabisa ibyo byaradufasha cyane gose hari nk'ibyo nkundo kuvuga nk'ibiharage imipaka yuguruye twaragenda tugatwara nk'ibiharage hafise urutahe tureture ugasanga twaye umufuko arimo arakoreraho nk'ibihumbi bibiri by'ubugara
ubonya imipaka atarayugara je nashobora gufata isuka ntambuka ngaho hakujya mu Rwanda nkajya gukorera amafaranga kanyorohera ariko gukora nta cangombwa afise ntago nohera ngo ndakandagizayo n'ikirenge kabisa ibyo bintu babidukoreye twebyo dufasha nk'ubu twetegeye ngaho ku mupaka biratugora cyane gose ese pasi kubyiriyonke ni ibintu by'ingorane bisaba imitayi minini nkatwe nyene bato bato nta muntu yoronka amafaranga yo kugenda kuchaki ujumbura ngo yambuke abahakoja mu Rwanda totara amafaranga byontwara biragira mu 1000 kugira ndo nkerese pasa bamabajayo bamabitubwira amafaranga bakoreshe umva re ningorane nkanje kubera umuntu muto muto nizuba bana yatse takintu fse no mu rugo nta nito ngo fse ngo nagurisha ngo yirengere ibibazo urumva nyene ningorane cyifuzo canje nuko nyene boje hamwe bakumvikana u Rwanda n'u Burundi bikongera bikagendanira nkuko byahoze ubwa mbere
ne kuhahonyora nibikunda nibibaho na gatoya aha rero bijya twarahombye no kuri kabisa ubahatwa bisanzwe tubaho na keri zuba ryaraka mugabo tukiruka tukiraje bakaduhayisha tukaza nibyo tujya ariko ubu nibikunda byaransi no kuhahonyo dukirenge honyine nibishoboka muri uwo mupaka no kuvuga rero twasaba nka leta yuko yogira ikintu yudufasha kabisa bujya abantu bato bato twebwe turahafiye cyane niri zuba iyo tuba twagenderanira kuko twaragenda u Rwanda mpaka yetushaka nakarangamuntu tugapanganye ko umuntu ashoboye akagira no kurusumo mbega aho yifuza ariko kazanikira mu muryango aha rero twaratakaje ibintu byinshi bujya hajya haraduhombeje kandi nabo nuko nyene nabo kumuri ba ibintu bakuri no mugabo nabo ntibaza ubu no kureba na ingwe gusa kije gihugu kibona kujya nshobora kunyura abo bakuru b'ibihugu baka karere ikintu twoba saba nuko bo kumvikana bakaraba neza ikintu bo kumvikana no kuri ibihugu bikumvikana natwe tukabona ikintu cyaturajayo
kabisa batubereye nk'abankano babwangwa nababyeyi batorongoye twe nk'aka cyo twazira n'icyo gihe cyo twazira nkatwe ntuzi ni cyaricyo icyambe twe nkatwe benshi na benshi banashaka bona bonahuriza batuno turasa usako twoguriye mpaka kuri kwimana ivyo gusaba kabe bidubidukoreye kandi bakatukanahuwanye tukanagana na bene gihugu banamenyagwana nabo aho hakugibona aho hakujya nawe iza dufise nga aho niyo bafise mugaze twigireyo nk'aka tugira aho hakujya mu giturage ntangorane akuru bigihugu na karere kwifuza yuko namaburiburi boje hanga bakagana katukuri impaka ku Imana tuke turarembye
radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu mugutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Tanzi jambo abarundi turi ruhutse mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu mugutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu
mwese mkunda iladio hijwi di Amerika wigani ya tuwategule mwaka kanya wigaru kienga tuwane ukanda kanya kukushimi na engineer ya dufashe mungi abugizi umahamwe na fatu kalala ya dufashe kwe gilanya wigani ilo tukawategule kuri mikro marikumu na Federica Ngundikije amakuru nayo mwashikirijwe na Aloise Bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.